Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu wa gatanu tariki zitandatu z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Ndumva nk'inzitizi zituma umubare munini w'abantu barangiza kaminuza batabona akazi hazamo ibimenyane, usanga na bya bindi byo gupiganirwa amasoko nabyo bigeraho bikazamo ibimenyane.
Uwo ni umwe mu rwaruka rw'Abanyarwanda bahejeje kaminuza batagira akazi. Iyo nkuru yo mu biyaga binini kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi, harimo iyerekeye ukwimikwa kwa Perezida Mushasha wa Tanzania, kimwe n'iyerekeye indege iheruka kugira isanganya muri Misiri, turazibashikiriza mu kanya. Kadutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise,
ndakura mu kije Oriane, ndamutse n'abariko baratwumviriza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahagaritse umutima n'ubwicanyi bubandanya kwibonekeza mu Burundi. Amajambo ashikirizwa na Leta y'u Burundi ashobora gutuma ibintu biyangara. Imihari yitwaje ibigwanisho iri mu kwaha kwa leta, ndetse n'abagwanya leta bakoresheje ibigwanisho hamwe n'ubwicanyi bugigwa n'abantu batamenyekana. Mu itangazo ryashikirijwe ku itariki ya gatanu z'uku kwezi, ambasadere Samantha Power aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, avuga ko Amerika izokwifatanya n'akarere hamwe n'amakungu mu gushengeza imbere y'ubutungane mpuzamakungu abagira ubwicanyi n'abahamagarira abandi kwicana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratewe umutima uhagaze n'ijambo Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yashikirije ku igenekerezo rya kabiri z'uku kwezi, aho yamenyesheje ko abajeje umutekano bagiye gukoresha inguvu zose zishoboka kugira bake ibigwanisho ababitunze batabifitiye uruhusha mu kiringo cy'iminsi itanu yatanze. Ayo majambo atuma abanyagihugu batekigwa n'ubwoba kandi bakaguma mu ruhagarara. Arushiriza kandi kunyura ibibazo vya politike n'umutekano atako vyari vyifashe mu Burundi. Itangazo ribandanye rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaritswe umutima nuko ikiringo cy'iminsi itanu cyatanzwe n'umukuru w'igihugu gishobora gutuma haba imvururu z'ubwicanyi mu mpera z'iyindwi. Reveriano Ndikuriyo nawe warongoye inama nkiguzamateka nawe nyene aheruka gukoresha imvugo y'iterabwoba atari bwigere ataho itari bwigere ikoreshwa muri ako karere mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye. Ambasadere Samantha Power asaba Leta y'u Burundi kwemerera bwa vuba umugwi w'ubumwe bwa Afrika ujejwe kubahiriza agateka kazi na muntu nabaza gukurikirana ingene umutekano wifashe mu Burundi bakaza bwango bwa vuba. Leta y'u Burundi isabwa kwemera kuja mu biganiro bitunganijwe n'amahanga nk'uko ibivuga ko ivyifuza kugira igihugu kibone gusubira mu mahoro kandi ubwoba buhere mu Barundi. Mu gihugu cya Tanzania, John Magufuli aheruka gutogwa ngo arongore Tanzania ejo ku munsi wa kane, niho yarahirira ayo mabanga mu gihe muri ico gihugu abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi babandanya guhakana ivyavuye mu matora yo kuwa 25 z'uku kwezi kwa 10. Magufuli n'icegera ciwe umukenyezi yitwa Samia Suluhu Hassani barahiriye imbere y'isinzi ry'abantu muri stade yo ku mugwa mukuru Dar es Salaam muri Tanzania. Mu ijambo rigufi yashikirije, Perezida John Magufuli yabwiye abanyetanzania ko agiye gukora n'inguvu nyinshi kugira ashire mu ngiro ivyo yabemereye mu gihe cy'imyiyamamazo. Magufuli yahamagariye abanyetanzania gufatana mu nda no kubumbatira amahoro. Ivyo birori vyari vyitabwe n'abakuru b'ibihugu vya Afrika batari bake barimwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo na Robert Mugabe wa Zimbabwe. Magufuli akaba abaye umukuru w'igihugu agira gatanu kuva ico gihugu ca Tanzania kivuye mu bukoloni bw'Abongereza mu mwaka w'1961. Perezida Barack Obama ahani muri inkuru ya ndege yo muri Misiri. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Amerika yamenyesheje ko bishoboka ko ya ndege y'u Burusiya iheruka kugira isanganya muri Misiri igahitana abantu 224 yo bayatezwemo ikibombe. Ibyo Perezida Obama yabishikirije ejo kuwa kane, aho yamenyesheje ko bagiye gufata umwanya ukwiye wo kugira amatohoza n'iperereza imbere yuko batangaza ingene vyagenze vy'ukuri. Ati ariko ikiriho nuko bishoboka ko iyo ndege yoba yari yatezwemo ikibombe. Aho rero ni mu gihe ministre wa mbere w'Ubwongereza nawe David Cameron nawe amenyesha ko ivyuko hari hatezwemo ibombe atohuta avyemanga. Mwomenya ko iyo ndege yaguye mu bugaragwa bwa Sinai ku munsi wa gatandatu mu gihe yari ivuye mu gisagara cha Sharm el Sheikh yerekeza i St Petersburg mu Burusiya ku munsi wa gatandatu. Muri Afghanistan abagwanyi bashika 30 muhari wa leta ya Islamiste muri Syria na Iraq barishwe mbere n'ivyuma byawo byo gutumatumana ko makuru birasamburwa n'abasirikare ba Afghanistan.
Urakoze cyane Aloise ku makuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Njuti mwese muri ko mwumviriza radio ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda, naho mutwumvira kuri FM i Kigali 104 n'ibice 3. Abantu batari bake baraye bahunze kati ya Mutakura mu buraruko bwa Bujumbura. Aba bantu bahunze nyuma yaho abantu batatu biciwe muri iyo kariye kuri uyu wa gatatu mwijoro, wundi yicirwa muri kariye ya Buterere mu buraruko bwa Bujumbura nyene. Muri aba bantu bishwe, umwe muri bo yakuwemo umutima, wundi arakerwa umutwe. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Babiri muri bo biciwe ku ibarabara ry'umunani muri quartier ya Mutakura. Abanyagihugu twasanze kuri iryo barabara ariko batashatse ko tubafata amajwi babwijwe rya Amerika. Kumwe muri abo bishwe ari umugabo yarazwe ku izina rya Filipo. Uwo mugabo yahoze ari umusirikare, akaba yarasigaye adandaza akabutike n'inzoga kuri iryo barabara nyene. Umuntu wa kabiri nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu yari umunyezamu yahora afasha kurangura uwo Filipo yarasanzwe ari kimuga. Abanyagihugu bemeza ko barashe abo bantu uko ari babiri atari abapolisi bariko bakorera ku Mutakura, ahubwo bazananye ahandi baca bahunga baja muri zone ya Kinama. Umuntu wa gatatu yaguye hafi y'ibarabara rya 12 rya karitsiye c'ibitoke. Uwo nawe yaratashiwe mu Kinama ava ku kazi. Abamwishe baciye bamukuramo umutima baturira n'umuduga yarimwo. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yavuze ko abapolisi bari mu kazi kabo ka minsi yose baguye mu mutego w'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho. Yamenyesheje ko abantu bapfuye kurya 8 bashobora kuba bahitanywe n'amasasu igihe abapolisi bari kubasubizanya n'abo bagizi ba nabi. Yemeje ariko kuwo yaguye mu muduga we yishwe n'abagizi ba nabi. Umuvugizi w'igipolisi yavuze kandi ko umuntu agira 4 yiciwe mu Buterere ataramenyekana. Abantu batari bake bahunze karitsiye ya Mutakura kuri uyu wa kane. Abatwahuye batubwiye icyatumye bahunga.
Ejo abapolisi barinjiye batangura kugwana, ntitwamenye abo bari kwaragwana nabo kuko twari mu nzu. Hama turiruka twinjira mu nzu, burya mu gitondo twasanze ibiziga gusa ku ibarara kurya 8. Tuca tumva ubwo batutaho bazira baraza kutumarira, ninge tugenda.
Mba kuri 2066, mu nzu kuba mbona ko intambara ari nyinshi muri iki gihugu. Nkaba mbona ko nta ofisi ndiko ndaja, nta ndi buhungire. Ye mungakara gusa indaro ndaye ko mpava ndonga sinzi ko bava banyakira.
Imvo zituma abanyagihugu bahunga sizo zonyene.
Ujya vice president ukuntu yavuze irya jambo yavuze ati ebana ngo ya creation et terminer icuru zibiri zose benshi bacavuga ati aha tukaguma ngaha baratwica nta kindi gisiga inje gituma bose bakora hunga ubunye nta kindi kabisa ebana sinzi ikintu gisigaye gusa naho Imana tutunyitwa tugiye kwishura cha dusubiza inyuma kumeza gusubira inyuma nye duhonge nta kundi
je nateye ubwoba nuko wari kudukingira yavuze ngo iminsi 5 tuve mu gihugu tuve ngaha mu makaritie kandi ariho dufise ubuzima niho twaronderera niho dufise amazu dute ingo zacu twomoke tugende nico cyanteye ubwoba.
Hari n'abahunga ibihuha
ndumva bari kuvuga ngo ubu abantu bose ngo nibahunge none rero abantu bavuga ngo bahungire ku byinshi utacyo yiyota ngo agende naba mbona ko ibintu biteye ubwoba
bivonye mbonye abandi ngo barahunga nande ndirira nande mbundi ngo gihe ngo baraza gukubita amasase mu ijuru ngo baraza kutwitira ngaha munsi indege nje ndayumva ku bantu bavuga ngo barazana indege yo kutwitira munsi arasa
bariko barahunga bamwe bari barengewe
turataye byacu turagiye mugabe imana izoguma yitwa imana narengewe cyane kubona guti vya ukagenda atamuntu umwe ugati vya ukagenda birababaje nosaba imana guza kutuzigamiye tugiye birarenze cyane
ibintu birateye imbabazi kandi birateye n'agahinda kubona kabisa mu Burundi bwacu sintambara dufise abatamakazina nibimuga biguma bifa byinzira karenganyo babura abo baburana bakarira mugabo twere rero ntizurira cyo tuzubarundira kugira tuburane
abanyagihugu bahunze mutakura basaba igipolisi kubabungabungira neza ivyabo
turasavye ntihagira umuntu biba mu nzu ko dusize ibintu vyacu mu nzu byinshi nihagira umuntu akazo kuyiba tuzokwishyuza leta turabuze ukuntu tubitwara nta buryo twari dufise bwo kubitwara kuko ni ibintu vya jase reprise
umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahantu babanyamutakura kudahunga bakagumaho bafashanya n'abajejwe umutekano
aho guhunga twobatera akamo ko gukorana ahubwo nabajeje umutekano nabajeje intwaro baherutse kwitorera nibegere nyabona abo bajeje intwaro abajeje umutekano badomeko urutoki bavuge bati aba bantu bariko barahungabanya umutekano bari ngaha ivyo bakoresha biri ngaha kugira ngo izo nzego zibafashe kutuza abo bantu ama bakomeze babaho mu mahoro n'umutekano kuko bajya abantu murabona ivyo baheza bakabakwegera ko twabivuze kuva kera bajya abantu ntibagendera mu iju bajya abantu ntibakoroka bavuye mu iju baba bari hajya nyene no kuvuga abantu baba hajya barababona nayo magrenade batera ivyo byose bakora babikora mbere akenshi bikinga amazu yabo
ibarabara rya Bujumbura bubanza RN9 giriwe gyugaye kubagendesha imiduga amakinga n'amapikipiki kubera ubwo bwicanyi bwabereye muri quartier ya Mutakura umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza aherutse guha amahirwe ya nyuma abantu bose batunze ibirwanisho batabifitiye uruhusha ko bategerezwa kubisubiza gushika ku munsi wa gatandatu w'indwi eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda mu gitondo cyeje ku munsi wa kane inama nkenguzamateka y'u Rwanda yaremeje 100% ihindurwa ry'ingingo y'ibwirizwa shingiro riho uburenganzira Perezida Paul Kagame ngo abandanye ategeka aho ni nyuma y'indwi umwe gusa inama nshingamateka itoye 100% iyo ngingo umunyamakuru wacu Eric Bagiriwubusa araduha inkuru irambuye
Agaragariza Seni impamvu yisaba gushyigikira inshingiro ry'umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo Perezida Paul Kagame yemererwe kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nyuma ya 2017. Bwana Mukama Abbas, Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ushinzwe abakozi n'umurimo mu mutwe w'abadepite, yashingiye ku busabe bw'abaturage hafi miliyoni enye bavuga ko bagikeneye Perezida Kagame.
Twibutse ko hari Abanyarwanda batarenze 10 nabo bifuje ko ingingo y'ijana rimwe y'itegeko nshinga itahinduka. Banya kubawa kigaragara nuko Abanyarwanda benshi basabye ko ingingo y'ijana rimwe y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa kane Kamena 2023 nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu yahindurwa kugira ngo Abanyarwanda batibuze amahirwe yo gukomeza kuyoborwa na nyakubahwa Paul Kagame Perezida wa Repubulika yaza barangije manda ye y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo busabe Abanyarwanda babushingira ku bushobozi bamubonamo no ku bikorwa by'indashyikirwa yagejeje ku Banyarwanda bakaba bifuza ko yakomeza ikivi yatangiye kugira ngo abageze ku bindi bikorwa byiza yabasezeranije
nk'uko byagenze mu cyumweru gishize mu ngoro y'abadepite nta mpaka zibyaye zaranze abasenateri ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga Perezida Kagame akomeze gutegeka uretse ibitekerezo byo gushyigikira ndetse no gushimangira ibyakozwe
ndabashimiye nyakwa Perezida wa Sena ku ijambo mumpaye kimwe n'abagenzi banjye ndagira ngo nshimangire ko nshyigikiye ishingiro ry'umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda
ndashima rero uko byakozwe kandi ndashimangira yuko iri shingiro dukwiye kuritanga abanyakuba basenateri
ngira ngo kandi ngaragaze ko nshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga
Umushinga w'itegeko nshinga rivugururwa mu ngingo y'ijana na rimwe yaryo yo ntandaro y'ibi byose rirateganya ko manda y'umukuru w'igihugu ari imyaka itanu ishobora kongerwa rimwe mu gihe ririho riteganya imyaka irindwi nayo yongerwa rimwe ingingo y'ijana na 172 y'uyu mushinga irateganya inzibacyuho y'imyaka irindwi nyuma ya 2017 ubwo manda ebyiri z'umukuru w'igihugu Paul Kagame zizaba zirangiye iyi ngingo ivuga ko hitawe ku busabe bw'abanyarwanda bwabayeho mbere y'uko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira kubahirizwa Bushingiye ku bimaze kugerwaho mu kubaka u Rwanda no kubaka umusingi w'iterambere rirambye Perezida wa Repubulika urangije manda ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ashobora kongera gutorerwa manda y'imyaka irindwi Mugiye harawo byabereye amayobera y'inzi bacyuho bavuga ko nta mpamvu yayo kuko nta kizaba cyabaye kidasanzwe. Nta musenateri n'umwe wayikomojeho muri ubwo buryo uretse kwishimangira bavuga ko ifite amakosa y'imyandikire agomba gukosorwa. Babimburiwe na senateri Tito Rutaremba rumwe mu bagize uruhare mu kwandika itegeko nshinga rya 2003 Rwanda rugenderaho bavuga ko ritakijyanye n'igihe.
Kuki mwami gize ngo hitawe ku busabe bw'abanyarwanda kandi itegeko nshinga ari n'iry'abanyarwanda. Bazabavuga abandi banyarwanda bo mu mahanga bahehese. Ahangana ibyo tujya ngo twumve n'abantu niba bagikosora tuzari ko twagikosora muri komisiyo politiki.
Numva rero iriya ngingo yazagira uburyo igororwa ku buryo bitakumva yuko ari nko kwisobanura
ngira ngo biriya bikurikiraho twebwe abanyarwanda impamvu umutekano iterambere bira byose nibyo birumvikana ariko mwirangashingiro ni twebwe abanyarwanda twiyemeje turiyemeza dufata gahunda yo kuvugurura.
Bike bibazaga kuri iyi ngingo depute Mukama yabahaye igisubizo.
Twabanyushye ko ari ubusabe abanyarwanda byumvikane yuko atari intego ishinga amategeko n'ubwo tubifite uburenganzira cyangwa atari guverinoma ngo yicaye ihitamo guhindura inyungu y'101 n'abanyarwanda ari nabo bafite kurije inyungu ya kabiri ku butegetsi ari ubwabo babikora binyuze muri referendum cyangwa babahagarariye barubahirije rero inyungu ya kabiri babinyuza kuri tubahagarariye kugira ngo durebe ukuntu twakwandika itegeko ishinga rijyanye n'ibyifuzo byabo. Niyo mpamvu nyakubahwa ubona twavuze ko hite ku busabe bwabo ni nabiza ko tubyandika uwo ari wese abyumve yuko ibyo twakoze iyo gukora ubu turi kubikora mu izina ry'abanyarwanda bafite ububasha.
Iyi ni inshuro ya gatanu itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho kuva mu 2003 rivuguruwe. Umwe mu basenateri 24 yumvikanishije igisa n'impungenge ku burambe bw'uyu mushinga ni senateri Charles Uyisenga.
Itegeko nshinga ryatuye muri 2003 ryagize amavugururwa agera kuri 4 muri iyi myaka 12 ishize. Ku buryo nibaza ni ese uyu mushinga w'itegeko nshinga dufite icyizere ki ku burambe bwawo nta vugururwa ribayo.
Bwana Mukama Abbas umuyobozi wungirije ushinzwe abakozi n'umurimo mu badepite avuga ko itegeko nshinga riri kuvugururwa ritadadiye ko aho byaba ngombwa ryavugururwa.
Ni ukuvuga yuko twagerageje kugabanya ibyatuzatuma ivugururwa byinshi byazibiretse muri mu mategeko ariko mu gihe habaye kesi yatuma tuvugurura itegeko nshinga byo nyakubahwa byo bizakorwa.
Nyuma y'ibibazo bike no kungurana ibitekerezo Bernard Makuza perezida wa Sena yahise atangaza ko umushinga wemewe 100%.
Ishingiro ry'umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo ku itariki ya 4 Kamena 2003 ryemejwe n'abasenateri 24 nta waryanze nta wifashe nta n'impfabusa ishingiro bikaba ryemewe.
Uyu mushinga w'itegeko inteko rusange ya Sena yemeje ukomereje muri komisiyo ya politiki n'imibereho myiza y'uyu mutwe bawunononsora inama y'abaminisitiri zabone kuwemeza mbere y'amatora ya kamarampaka. Nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuba Sena izaba yawurangije. Gusa icyo batangaje kuva na mbere n'uko ari ukubyihutisha vuba na bwangu. Imiterere y'uyu mushinga w'itegeko nshinga igaragaza ko igihe Perezida Kagame yakomeza kwiyamamaza agatsinda yategeka kugeza mu mwaka w'2034. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ndebe mwishi wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya ntibishoboka yuko nanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Kujya mesivyigo ntibingora cyane gusa nuko hari aba prof bamwe bamwe bari complique kandi naje ndamutse nje no havasanga atari huri
no baruzi ko bose bameze neza nka jewe no shaba yagumako ndagiye nda yakwangi byimeza kuza naho zobwana kuri phone si sawa.
Bakunzi ba studio ijambo mugiyegora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha 12:15 zo ku mugoroba. Studio ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12:15 zo ku mugoroba kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yo ijambo ya set for common ground irasuye kubaha ikaze.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi, akanama k'indongozi kurunani rwiyemeje kugwanya ikiringo cya gatatu cha President Petero Nkurunziza karakoranye mu kwihweza uko ibintu byifashe mu Burundi muri iki gihe. Leonard Nyangoma ho mukuru w'urunani Senared yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije bimwe mu byashikirijwe muri iyo nama.
Nibyo kuva itariki 13 z'ukwezi kwa gitugutu gushika itariki 1 z'ukwezi kwa munyonyo uyu mwaka nyene urwego nyobozi gurunani sinarede no kuvuga inama y'igihugu iharanira gusubiza agateka amasezerano y'Arusha yo kunywanisha abarundi nibwirizwa shingiro eka n'ugarukana leta igendera ku butungane ubu rwego abarugize barakoranye barihweza nkuko bivuze ibintu ingene byifashe muri ibi bihe mu gihugu cacu dusanga mu byukuri ibintu byifashe nabi ntawisha umwotsi inzira ikiraka twasanze umugabo yitwa Petero Nkurunziza yigize perezida yarataye igihugu mu kaga k'umutekano muke aba utegwa n'abasoda biwe utegwa n'imirwi y'abagwanyi twimbonerakure yashyizeho wenyene eka n'amakungu yamaze kubibona cyane biriko biraba mu Burundi ko biteye agahinda acatangura no guharira ivomo ubutegetsi bw'ibujumbura.
Mushyira hehe nyango mwavuze kuri nani gwanyu rufise intumbero yo gusubizaho leta yubahiriza ubutungane aho ni mu mwaka w'2020 ko no mu cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yatangaje ko amatora yarangiye kandi yagenze neza abashaka ubutegetsi mukwiye kurindira mu 2020 muri ko muvuga icyo gihe.
Oya ndi wewe urindira icyo gihe rwo na leta iriho ubu n'abasoba bikomvyo bari ku butegetsi na kagwi karongowe n'umugabo yitwa Nkurunziza nico gituma twurindira umwaka w'umwe 2020 igihugu ntabwo bakigisangaho yosanga carasanza
toyi mushiga ntahe nyangoma mwavuze ko muzorinda gusubiza bwo butegetsi mukazana ubutegetsi bushasha ariko muri ko muvuga ko muzoronka ubutegetsi muce mu biganiro canke ko mudashaka amatora murashaka amatora
twebwe mu byukuri muri iyo komite nyobozi ya Sinared twarafashe nyobozi ihambaye ko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo n'amakungu agomba adufashe tugondoze abo bategetsi abo bishize hejuru y'igihugu
muri kudeta amakungu azobafasha
gute amahoro agaruke mu Burundi biciye mu nzira y'ibiganiro
amakungu azobafasha gute gukura ahubwo butetse
amakungu iyo ivyashoboye arabikora nta muntu atoza kutwigura umunyamahanga barundi babimenye ubandwe niwe bandurugi n'amakungu afasha uwifashije
mushya na nyango muri iki gihe muri ko murashikiriza ayo matangazo abatavuga rumwe na leta mu Burundi bavuga ko umuhari wanyu atangoga ufise atambaraga ufise kandi wishinga gusohora amatangazo gusa ivyo mubivuga kwiki
abantu ntabari uje nawo numva nyambari wewe wavuze sinared ni ikintu gikomeye cyane wewe wibaze ntanarimwe byari bwije biboneka muri kahise ku Burundi ko imigambwe ingana kujya ubishika 20 harimo n'uri ku butegetsi amashyirahamwe bahani inyungu za politiki ika turazi yuko hariho n'amadini adutahura kuko aragwanya manda ya gatatu ya Nkurunziza wewe icyo kintu namwe ukibona harimo abahoza ari abakuru b'ibihugu abakuru b'inama nshinga amateka
hanyuma mushyira ntahe nyangoma hariho abantu benshi bari mu hari Senared bagirizwa ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi eka no mu migomoko urutonde rwarashikirijwe ibyo ntibizobatera ingorane mu kuja muri vya biganiro
ntibizobatera ingorane gute izo byose byo tugomba gutorera umuti ubwa mbere ho abo mukunda kuvuga ngo bagombye gusenyura ubutegetsi si ntabwo nabonzi abasenye ubutegetsi barusenya nzugi nabo n'ubihaye ubutegetsi ku nguvu kuko abo muvuga ndabyumva muvuga babandi ku itariki 13 ngo bagomba bari ko baragwarira ibyizwa shingira umuntu wese yaba umusoda yaba umupolisi yaba umupatiri arafise uburenganzira kandi ni ngombwa igihe ibyizwa shingiro najya amasezerano y'Arusha twubakiye ku bumwe bw'u Burundi bigeramiwe arafise uburenganzira bwo kugwanya uwo wese naho yaba ari umukuru w'igihugu bijya rero bakoze birya subusegura leta baje kuganira ibyizwa shingirega basoda nico bagwateza kubahiriza amabwirizwa n'amategeko y'igihugu
hanyuma akiyamirizwa n'amakungu bagize ivyo bintu
ayo makungu ibyo by'amakungu abarundi bwa mbere turibona niyo tuza amategeko atugenga ayo makungu ashobora kuba atazi neza amategeko y'u Burundi
umushya na Nyangoma Leonard murongoye urunani Senarede murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
urakoze Frederic nawe kuba watwumvirije watushikije ibibazo bibangamiye u Burundi muri ibi.
Iyi ni programu ya radio yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu ku Radio Ijwi rya Amerika mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mwesterero mwaduteza amatwi mukanye turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka Aloyce Bigirimana hagaruka twibutse incamake y'amakuru avugwa ku isi muri iki gihe. Aloyce,
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahagaritswe umutima uhagaze n'ubwicanyi bubandanya bwibonekeza mu Burundi. Amajambo ashikirizwa na Leta y'u Burundi ashobora gutuma ibintu biyangara. Imihari yitwaje ibigwanisho iri mu kwaha kwa Leta ndetse n'abagwanya Leta bakoresheje ibigwanisho hamwe n'ubwicanyi bugigwa n'abantu batamenyekana. Itangazo rikomeza rivuga ko Leta Zunze za Amerika ihagaritswe umutima nuko ikiringo cy'iminsi 5 cyatanzwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bishobora gutuma haba imvururu z'ubwicanyi mu mpera z'iyindwi. Leta y'u Burundi isabwa kwemera kujya mu biganiro bitunganijwe n'amahanga nk'uko ivuga ko ivyifuza kugira igihugu kibone gusubira mu mahoro kandi ubwoba buhere mu Barundi. Mu gihugu cya Tanzania, Perezida John Magufuli aheruka gutorwa ngo arongore Tanzania ejo ku munsi wa kane niho yarahirira ayo mabanga. Magufuli n'icegera ciwe umukenyezi yitwa Samia Suluhu Hassan barahiye imbere y'isinzi ry'abantu muri stade yo ku mugwa mukuru wa Dar es Salaam. Magufuli yahamagariye abatanye Tanzania gufatanya mu nda no kubumbatira amahoro n'umutekano. Muri Misiri naho Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yamenyesheje ko bishoboka ko ya ndege y'u Burusiya iheruka kugira isanganya muri Misiri igahitana abantu 224 yoba yatezwemwo ikibombe. Ariko ivyo bivuga mu gihe ministre wa mbere w'Ubwongereza nawe David Cameron nawe amenyesha ko ivyuko hari hatezwemwo ibombe atowutavyemeza yoba arabangira. Muri Afghanistan abagwanyi bashika 30 muhari wa leta ya Islamiste muri Syria na Iraq barishwe mbere n'ivyuma vyabo vyo gutuma tumana ko amakuru birasambugwa mu bitero biheruka vyagizwe n'abasirikare ba Afghanistan bafatanije n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatatu. Ivyo bimenyeshwa n'abategetsi bo muri ako karere aho kandi bavuga ko ivyo bitero vyagabwe mu bice bitandukanye biri mu ntara ya Nangarhar ahari hiziziye abagwanyi ba leta ya Islamist. Guverineri w'intara ya Anchini muri Afghanistan yabwijwe rya Amerika ko ivyo bitero vyamaze iminsi ibiri. Koloneli Michael Lawrence avugira inteko za Leta Zunze za Amerika amenyesha ko Leta Zunze za Amerika zagize uruhara muri ivyo bitero.
Bagenzi mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloyce Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro n'amakuru hano ku Radio Ijwi rya Amerika. Mugira umunsi mwiza, Imana ibane namwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni edirwe mu basuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga cyanone. Kuri uyu munsi turagaruka ahanini ku mezi atandatu ashize mu gihugu cy'u Burundi hatangiye ibibazo bya imvururu n'ibibazo bya politike. Zimwe mu ngaruka zimaze kwigaragaza n'izamuka ry'ibiciro ku bintu bitandukanye bifitiye akamaro umunyagihugu. Uyu munsi rero turavuga ku ngaruka umuguzi ahura nazo. Muri studio turi kumwe na Pierre Nduwayo, ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rirengera kandi rikavugira abaguzi bita Abuko. Kaze neza mu kiganiro muri isanga bwana Nduwayo.
Murakoze cyane Edigwema.
Mbere na mbere ushobora kutubwira muri make iryo shyirahamwe ryanyu rikora iki, ryatangiye ryari, mugamije iki?
Ishyirahamwe ry'abaguzi Abuko ni ishyirahamwe rimaze imyaka 21 rikora hano mu gihugu cyacu. Nubwo yuko ryatanguye ryemerewe gukorera ku mugaragaro mu mwaka w'1994, ku buryo rero mu mwaka uheze twahimaje imyaka 20 turiko turakora. Muti riko riki ni ishyirahamwe nk'uko mwabivuze ry'abaguzi rigerageza kwirekanira hasi ibibazo by'abaguzi, hanyuma rikagerageza kuzatugira yishyira mbere yishyikiriza abajejwe gufata ingingo kugira ngo turabe yuko abaguzi na cyane cyane mu bihugu nk'iby'iwacu bidasa n'ibiteye imbere usanga agateka k'umuguzi katubahirizwa. Ubwo rero Abuko irazirafasha mu byo ishoboye kugira ngo ibibazo rero by'umuguzi bijye ahabona, hanyuma tukanagerageza mbere no gukorana n'abafite ububasha muri kino gihugu kugira ngo turabe yuko bimwe bimwe bishobora gutera imbere.
Ibyo aribyo byose mwari musanzwe mufite ibibazo mukurikirana cyane cyane by'abaguzi, ariko nashakaga nkubaze muri aya mezi atandatu ashize hari ibindi bibazo bidasanzwe mushobora kuba mwarahuye nabyo cyane cyane bishingiye ku bibazo bimaze iminsi muri icyo gihugu cy'u Burundi?
Yego cyane, kuko byabibonekeje nababwiye yuko ryo shyirahamwe ryavutse mu mwaka w'1994 ni gihe igihugu cyari mu ntambara bisa n'ibigomba kubera nk'ubu, aho usanga mbere ibibazo by'abaguzi bidafata ikibanza gikwiye, ugaca usanga rero bakagwa mu mporero. Ubu rero mu kimwe cya gatandatu ho bimeze gute ni ukuri umuguzi yarahuye n'ingorane nyinshi cyane ku buryo ntange nk'akarorero urabona ariko uko ubutunzi butera busubira inyuma nuko n'umuguzi nawe atera ubutunzi bwiwe butituka. Muri raporo iheruka gutangwa uno mwaka berekana yuko Burundi mu byerekeye iterambere ry'umunyagihugu cyo bita industrie development ime tufise ikibanza cya nyuma, kare mu mwaka uheze twari muri bitatu bya nyuma turi mu bifata ikibanza cya nyuma, ku buryo rero umunyagihugu umwe umwe urumva yuko ugiye gufata muri rusange abasobanuye wasubira inyuma. Hanyuma rero ivyo birafise mbere n'igituma kuko ugiye kuraba ubunye muri ayo mezi atandatu nk'uko musanzwe mubizi hariho abantu benshi bahungiye hanze y'igihugu. Nuvuga yuko muri abo bahunze harimo nk'abantu bari nk'abagwizatunga, abagwizatunga bazana ibidandazwa bigatuma iyo ari benshi usanga n'umuguzi hatorera kuyoboka mugabo babaye bake usanga nawe aca ahamererwa nabi. Hanyuma hari ikindi kigira kabiri, hari n'ibigombe riheruse gufatwa ni banki nkuru y'igihugu bituma y'amafaranga y'agaciro atakiboneka mu mabanki nk'uko byahora barashyizeho ingingo, ku buryo kugira umuntu aronka amafaranga y'agaciro hari ibintu bigoye cyane. Urumva yuko bica bitera ingorane muri barya bantu na cyane cyane atarabe bagwizatunga bakuru bakuru bafite amakonte ariko amafaranga yo hanze, utusanze nka barya bahora bagenda kurangura ngaha mu bihugu duhana imbibe bataronka amafaranga ku buryo bukwiye, ugacusanga ntibadakuza n'ibintu. Wa muguzi rero nawe muto muto iyo bizana babaye bakeyi ucusanga yuko bica mubwira ingaruka mbi. Nuko muri makeyi ibibazo bine bibiri umuguzi yagize muri aya mezi atandatu turimwo na cyane cyane aho umutekano uri kurahungabana muri kino gihugu cyacu.
Hanyuma iyo mugerageza kuvugira abo baguzi no gushakira umuti ibibazo byabo, ni izihe nzira munyuramo? Ni bande muvugana?
Tuvugana na bosi cyane cyane abaguzi ubwabo, kuko nk'uko twama twakunze kubishikiriza twebwe twavuga yuko turi nk'abavugizi b'abaguzi imugabo ibazo vyo muguzi n'umuguzi wa nyene abwirwa kubifata mu ntoke haba rero twebwe ko tunabivuga tugaheza natwe bakabidutura tukabishikiriza aho bibiwa kuja nacho gituma rero tugerageza kugira ngo tubabwire yuko umuguzi ku gato kiwe abwirwa gufata ibazo bimwega hanyuma turongera tugakorana cyane bose n'abazene wacu basanzwe hari mu mashyirahamwe ataharanira inyungu za politiki turakorana neza cyane nko mu myaka nayo neza heze hariho ibintu twakoze byanashimwe cyane hano mu gihugu haba mu banyagihugu haba mbere no mu bafata ingingo ibyo twagize muri kampanyi kontradisi aho twashyitseho duca tugenda tunavugana ibibazo bihanze umuguzi tukanabivugana mbere neza cyane n'abo mu byo hejuru bakabyumva bagafata n'ingingo zibereye zatumye mbere n'iyo minsi iheze no kubaho k'umuguzi gusa no kwiyongera bukebuka.
Bwana Nduwayo, nagira ngo ngusabe umpe nk'urugero rumwe uvuga ati twahuye n'iki kibazo nyuma turagikurikirana hanyuma tukibonera n'umuti, hari urugero ufite?
Urugero rurahari, bose bahari bose. Umwaka uheze dutanga nk'akarorero aho muri urwo rugamba twise urugamba rwo kurwanya ubuzima buzimbye aho no kuri hari ibonekeje yuko ibiciro ku isoko byagenda biragurika ku munsi kuko abari nayo amafaranga y'agaciro yaduga ku munsi hanyuma tukaja hamwe turatera kamo turashikira inzego za leta ku buryo hafashwe n'ingingo y'uko baca bafata bakakura amatagisi ku bihugurwa byangombwa byo bita produit de première necessité haramaze umwaka bakuye ko amatagisi ku buryo icyo gihe ibisiro byariko bimera nabi cyane byatsiye bisa n'ibihagaze ku buryo umuguzi atage ku isoko ngo asange ibiciro byaduze ku isaha ku isaha. Muri iyo minsi nyene nanavuze yuko ifaranga ry'agaciro ryariko ifaranga ry'ibihumbi ryariko rita agaciro biteye ubwoba harafashwe ingingo sinovuga yuko ari ingingo z'ubutunzi ibyo kwita mesure economique cyangwa mesure monetaire ingingo zijyanye n'iby'ifaranga twarabonye yuko haciye ifaranga ry'uburundi muri iyo minsi nyene kubera iyo nguvu twagize ifaranga ry'uburundi ryaciye risa n'ibihagaze ridasubira kujyanira atagaciro ku munsi ku munsi hanyuma hariho n'ibindi twama turakurikirana ku munsi ku munsi na cyane cyane nk'ibibazo byerekeye toro dusanzwe muzi yuko iyo ku isoko bihindutse usanga hano iwacu gitagiza kirahinduka twarashyizeho ingendo yuko igitoro gikurikiranwa ku munsi ku buryo ihindagurika na cyane cyane nko muri ino minsi ibiciro byasubiye hasi twarashyizeho ingendo yuko baca baza barahindura mugabo n'ubwo badahindura nk'uko bitera bimeze ku isoko mpuzamahanga mugabo ibyo oni twabibonye yuko muri ino myaka ya nyuma iyo ngendo yabonetse ku buryo abuko irifisemo uruhare runiniya cyane utwo turiro notanga na cyane cyane ku byerekeye ibyo dukorana n'abafashijwe gufata ingingo kandi ugasanga biragize ingaruka nziza ku muguzi w'umurenge.
Ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12:00 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikigano ni muri isanga muri studio ya 7 hani Washington, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Muri aka kanya ndagira ngo dufungure imirongo yacu ya telefoni. Kuri telefoni turi kumwe na muganga Uwimana Albino. Uranyumva bwana muganga?
Ndabumva Edi Rwema.
Ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe mu magambo make?
Yego, reka shimikire cyane cyane ku umuntu ngo bavuga ngo bakoze ibintu bikomeye ariko ntibigaragara biboneka na twariri ikintu kiriko kirakogwa cyangwa yo barira leta kugira ngo ikiroje.
Turi kumwe kandi na David Juma. David Juma uranyuva?
Yego ndabumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu?
Je cyari gitekerezo uko nabibona bivanye n'igihe igihugu cyacu kigezemo, n'ukuri ibiciro mu masoko byaduze biri hejuru kugeza naho twebwe abanyagihugu bato bato nitwe biko birakora ko ugasanga ubuzima burazimbye ufise nk'amahera nk'ibihumbi cumi, n'ukuri ugiye nko kugura ikintu usigaye usumukamengo uri kugura amayinite mu isoko. N'ukuri turasabye abadukuriye barabicobokora kugira badufashe, n'ukuri n'ahandi turago. Nibyo nyine nashaka gutereza.
David Juma, ese iri zamuka ribaye muri iki gihe cy'amezi atandatu ashize ibibazo bya politike bitangiye mu Burundi?
Yego, n'ukuri vyatanguranye neza na neza igihe imigumuko yatanguye hari mu kwezi kwa kane.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Claude Ndayikengurutse. Uranyumva Claude?
Ndabumva.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe?
Yewe ni ko kubaza abantu bo muri Abuko. Cyane cyane ngerageze kugenda ndumva ibyo bagiye baravugiye, haravuga uwo muntu nuko ibintu by'ibiciro ngaha mu Burundi birononekara kuva kera. Ntabwo ari kubera iyi cyane cyane ibyo muri byabaye kuva mu kwa kane mugabo byagiye birononekara cyane gusumba kuva aho kuva muri izi manifestasiyo aho zitanguriye. Ibi rero byagiye bironone ibintu byinshi gusa aho twibaza kubera ibintu byinshi bamasivire menshi yarononekaye, ntagikora ntagikora uko bikwiriye. Nkagerageza rero kubaza uwo muntu aserukira Abokese ni igiki barimo barakora cyane kiboneka, kubera mu Burundi umuntu afite inoti y'ibihumbi cumi abambere w'umuntu ntiyagenda ahagura ibintu n'ubundi agasagura mubw'ubuhoho nakamara amazi ibihumbi cumi nta n'ikintu ushobora kwimarira ugiye ku isoko uvayo we ugahakwa kubura n'aya bisi bamwe bamwe.
Ukeneye
kumenya uwo muntu wo muri Abuka ikintu iyo barimo barakora kugira bahindure ibintu uko mu Burundi kigeze ahantu habi ono sepa akire pwese uvuwe ntituzi aho tuja ubu twese twarumiwe mu yandi majambo.
Urakoze Claude Ndayikengurutse. Bwana Pierre Nduwayo, wumvishe icyo kibazo cya Claude Ndayikengurutse. Hari n'ikibazo cya muganga Uwimana yagize ati nta kintu kigaragara mwerekana ko murimo gukorera abaguzi. Subiza ibyo bibazo.
Murakoze cyane Edi Rwema. Ikibazo cya Uwimana Albert si ikibazo urumva ya yerekana yuko atabona icyo Abuko iri kwirakora. Nk'uko nababwiye mu isanzwe Abuko ni novuga yuko ari nka nk'umuvugizi w'abaguzi, afata ibibazo abaguzi bafise na cyane cyane iyo bashikirije uko ari batatu, hanyuma rero natwe tugaheza tukabishyira hamwe kubera umuguzi bimugora yuko nawe ashobora gucenda ku gatwe kiwe nk'uko bajejwe gufata ingingo. Twebwe rero turaheza tukababera mu kibanza ku buryo rero avuze yuko atabona turi ko turakora birashoboka ko ariko abibona. Mugabo twebwe turagerageza ngira ngo ntidukora byinshi nk'uko babishaka. Mugabo twebwe twagerageza gukora mugabo turana yuko n'intambwe n'ubu ikiri ndende tugiye gukora dushyizemo ingufu. Hanyuma Claude Ndayikengurutse nawe ati muri ko murakora iki muri ibi bihe ko mbona ibiciro na cyane cyane guhera gihe imyiyerekano yatanguye byabandanje biduga. Nigeze kubabwira yuko mu bisanzwe muri nk'ibi inye usanga ari ibigoye cyane aho usanga ibibazo by'abaguzi batabishyira imbere cyane cyane usanga ari ibibazo bya politiki kenshi usanga bijya imbere. Hanyuma rero nababwiye n'inkurikizi zijyanye n'ibi bihe nyine turimwo usanga hariho nk'ingingo zace zifatwa nk'ubu bunye abwiye nka bintu by'amadevize batakiboneka ibintu by'abadandaza usanga uruja n'uruza mbere rw'abantu n'ibintu mu makaritsiye uja mu yindi cyangwa uva ruguzi i Bujumbura. Izo ni inkurikizi ziba zijyanye n'ibihe turimwo kandi avuga ata ubushobozi bunini yifize mu gukora ko mugabo twebwe ikintu dukora ari mu bintu nk'ibi nyine turavuga tubandanye dutera kamo n'ubu hari ibintu izi minsi dushikiriza abajejwe gufata ibintu turabwira tuti
nyabona nibyo ibyo bya politike biragoye mugabo ibintu bishira kukogwa na cyane cyane ku byerekeye abaguzi nimuze mu byibagire yeno babwiye ansubiye inyuma yuko nko mu minsi yo mu kwezi kwa kane twarakoze cyane turashika dukorana na n'umuyobozi n'ishyaka y'umukuru w'igihugu ari kumwe n'ubushikiranganji w'abajejwe ubutunzi n'ubudandaji hamwe twari twumvikanye ngene tubiza gukurikirana iby'ibiciro by'ibitaro byabwirizwa guca bihinduka urabye n'uko ku isoko mpuzamakungu bimeze hanyuma hariho n'ikindi kibazo mbere kirajishinga cyerekeye ibintu by'amatelefone naco nyine ni ikibazo cyateye impande mbere no mu nzego za leta twari twumvikanye neza yuko bari kubikurikirana hafi ku buryo habwirizwa gushingwa igiciro biza byubahiriza ingene ibintu biriko biragenda mugabo nkuko ndabivuze rero kubera ibihe bya politike turimo usanga bene ibyo bibazo baca basanga batabishyira imbere ubu rero twebwe na cyane cyane nk'ubu urabona yuko hahindutse n'abariko baratwara iyo abantu ari bashasha ibibazo usanga basa n'abaziga bushasha nkuko twebwe muri abuko ntiturambirwa tubandanye dukora kugira turabe yuko hogira igihinduka nibyoshe kubera abuko kifata ingingo turageza mugabo ibyo dushobora tukabikora kandi hari n'ubwo nababwiye hari ibyo duhora tubona yuko bigiye mu ngiro hari n'ibindi bidashoboka mugabo twebwe turabandanye tukwigenera hafi.
Urakoze cyane Bwana Nduwayo. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Nini Nahazwe Uranyova.
Kanda wumva
igibazo cyangwa se igitekerezo cyawe.
Ubwa mbere ndamutse wenya kubaha umutumire ama nawe wenya kubaha umunyamakuru muduha kanya nka cyashikiriza ni kibazo ariko n'igitekerezo cyanjye. Ubwa mbere naca mbanda kubaza nti si none uyu mutumire ntiwe tubwira uruhara rw'umwe wese yaba leta yaba umunyagihugu acha ndamubwira ati ndamujya karati cy'amajambo uraba uko ntakagabanuka kagwita ibikogwa ndabivuga ndabye nko mu gihe iyi migumo itaratangura nyine nk'igicuruzwa iki kiva hanze nk'igitoro aricyo ishingiro ya byose ngene cyaburabujwe kikabura abacuruza nta kuntu yoza kavuga ati uyu mucuruza naka karihejuru y'amategeko agizibi bakamwitwarira.
Urakoze Bwana Ninina Hazwe, ndibaza ko ibibazo byawe Bwana Nduwayo abyumvishije, ariko reka dufate na Nick Celeste Hatungimana. Uranyumva?
Turaje kubiye bitangiye nka muri kare cya Bujumbura yarageze ingaruka y'inyakana kuko turaje nk'abantu bari bahumerereye bari basanzwe badandaza inzoga y'urwaguya y'ibitoki icupa ryari ryegeye ku mafaranga 300 imbere yo kwiba ibintu bira mugabo nk'ubu ngubu usanga icupa riri ku mafaranga 200 ibyo bitabiterwa n'iki rero nuko abahora baza kugirangura nko mu ntara ya Kibitoki ubu ngubu bahora badandaza ugasanga bahera barara baradandaza bitarinda ariki gutyo rero icyo rwo kurangwa bigasabira n'iki mugabo ngubu ko badandaza umwanya mutonya icyo rwo kurangwa bigasabira n'iki bigasabira rero naho bagira bikabizimburwa bigakubika agaciro gutyo abantu bagasobanuranya bagira ubukene cyane nibyo bisa bituma rero twatiki nk'abo bantu bo muri abuko gusa rero hari ikibazo gisa kibyuka niyo kugisanga bobo aho bazigurishiriza n'ubundi icupa ryagumye ku mafaranga ryari ziko mugabo bazigurira bagasaba bazigura ku mafaranga makenya none abuko rushobora gufasha iki icyo kibazo cyane.
Urakoze cyane Bwana Claude na Konix Celeste Hatungimana kuri ibyo bitekerezo byawe. Turi kumwe kandi na Prosper Nkurunziza. Uranyumva?
Yego cyane.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe magambo makeye?
Igitekerezo mwari ko muganire ku ngaruka mu bijyanye n'umutekano muke ingaruka zigira mu by'abaguzi n'abagurisha.
Nicyo turimo kuganiraho.
Ingaruka ni nyinshi mu menyesha makuru icyo nakubwira cyocyo mu gisagara cya Bujumbura hari abantu baba bakeneye kujya gusuma ari uko babanje kujya gukora ibyo rero kugira uronka huca mu kujya gukora ugasanga aho uciye hari umutekano muke ukabura naho uca ugasubira mu rugo hari ababyeyi benshi usanga bariko bararira ngo abana barayusa kubera impamvu z'uko yabuze haca mu kujya gukora.
Urakoze Prosperi Bwana Nduwayo uranyumva?
Ndagumva neza Edirwema.
Eh, hari ikibazo cy'ambere cyatanzwe na Ninina hazwe ndibaza agira ati uruhare rwa buri wese kugira ngo iki kibazo kizamuka ry'ibiciro bikabije kibe cyagabanuka ngo nuruhe?
Murakoze cyane. Ninina hazwe yabanje kuturamutsa. Nashaka nanje ndamuramutse. Hanyuma yabajije uruhara rw'umwe kugira ngo ibiciro bigabanuke. Uruhara navuze yuko mu biciro hari aba bifisemo uruhara benshi, hari abaguzi bo nyene, hari abadanaza, hari wa leta. Abaguzi urumva nibo baje kubisuma, abadanaza nabo bakabidanza. Hari na leta nayo ifise uruhara kubera nshe amategeko agenga ivyo bintu byose. Urumva rero uko ari batatu bavuze gukora bakoranye kugira ngo kenshi na kenshi usanga kugira ngo nta n'umwe wabo batatu ni leta baba abacuruza baba abaguzi nta n'umwe ashobora kugira imeza iyo hari uwundi amerewe nabi, kugira ngo bose babwirizwa kugira bagahuriza hamwe kugira ngo ari nk'amategeko aba amategeko yohereza abadandaza, abadandaza nabo bakadandaza bunguka mugabo badakiriza abaguzi, abaguzi nabo bagaheza bakagura ibintu n'uburyo bwabo batitoga. Urumva rero umwe arasize uruhara mugabo byari byose uko umwe afite uruhara mugabo nibamagiriranire. Hanyuma yavuze kandi uko ngo twogabanya amajama tukaziza ibikorwa, aho sinumvise neza icyo yashatse kuvuga. Nkuko na navuze twebwe na cyane cyane amajambo turayashyira imbere kuko ijambo rirafasha, ijambo rirafasha na cyane cyane nkuko turiko tuganira niho hava ibyiyumviro. Ibyo byiyumviro nabyo bigatuma bishyizwe mu ngiro ibintu bize bikagenda neza. Sibyo rero aho honye icyo yashatse kuvuga mugabo amajambo k'umuntu ntiyovana amajambo gusa, mugabo kenshi ari amajambo usanga afasha kuko iyo ufite icyiyumviro ukagisehura niho giheza kikaza mu ngiro. Celestin Hatungimana nakurikiye neza ibyo yabagize, hari n'ubundi Nyambari Maria nawe nyine sinamukurikiye neza.
Bose bagiye bakomoza ku kibazo cy'ubwiyongere cyangwa se ibiciro bikabije cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura. Hari n'uwavuze ngo ikintu nyamukuru giteza ubwiyongere bw'ibiciro ni igiciro cy'ibitoro.
Yego, ibyo ni ibintu nyine byabonetse hano kubera igitoro kirafise ubuzima, kirafise uruhara cyane mu byerekeye by'ubutunzi haba hano i Burundi cyane no mu makungu, kuko iyo kiduze usanga byose bica biduga kigabanutse naho bigafita ingaruka nziza. Narabwiye yuko ubuhunye abuko nubwo turi mu bihe bitoroshe urugamba ku byerekeye by'igitoro cyane cyane ko hari harabonetse ingendo nziza y'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji bwiza gukwirikirana hasi hariho n'umugwi mugabo ubuhunye mbona umenga nturi kurakora ku buryo nk'ubu igiciro cyamanutse ku isoko mpuzamakungu. Twatugeze ku rugero babwiwe kuza barakigabanya ku bavuga mu minsi yeze yuko cyabwizwa no gushika ku 170 kandi twa twakoranye n'inzego zose twabyumvikanye. Ubu rero nk'uko hakiri hacamo ibintu bya politiki bitoroshe ugasanga cyane cyane n'abohejo bafatirwa hariho bamwe bahindutse ibyo onye twarasiye turashyikiriza tuti ni ukuri mugerageze murabe ingendo nziza twari twarageze ko ntigisubire inyuma ku buryo igiciro ngaha hane cyo kwisubunga ibisubiro ku isoko mpuzamakungu. Ibyo nubu tubandanye tubikurikirana hafi ibyo ni by'ukuri igitoro gifite uruhara runiniya mu byerekeye iby'ibiciro haba mu kuduga cyangwa mu kumanuka.
Ndabizi ego komeza.
Hariho Prosperi Nkurunziza yavuze yuko ati ingaruka ku muguzi bijyanye n'ibintu bya politiki turimo ntibyoroshe kuko umuntu atagukora kugira ngo aronke intembo yirose aheze aja ku isoko. Ati mugabo rero nk'umuguzi ushobora gusanga wagenda makadiri ugasanga amayira adahita, ibyo bica bigira ingaruka mbi ku butunzi bw'imiryango, ntibashoboye no guheza ngo bashobore kugura ibishoboka gutunga umuryango. Izo ngaruka navuga yuko ibihe bya politiki turimo byatumye ibintu by'urujya n'uruza bw'ibintu n'abantu rusa n'ubutari bwiza cyane. Ivyo nivyo biraboneka birafise ingaruka ku muguzi.
Hari abakunze kuvuga ko ahanini ubwiyongere bw'ibicuruzwa bwari bukwiye kugendana n'uburyo cyangwa se nibyo umuntu yinjiza cyane cyane nk'urugero abakozi ba leta niba haramutse habaye kuzamura ibiciro ku bintu runaka n'imishahara yabo bakaba bayizamura ibyo ngibyo ni ibintu namwe mujya muganiraho
murakoze cyane mu bisanzwe igihonye ni duhora tubivuga rero nashaka no kubamenyesha yuko muri ubwo buryo naho nyine hariho ibyo twakoze twerekana yuko ubuzima bw'abaguzi butituka ku munsi ibiciro byiyongera bigasha bituma yuko ifaranga ritaye agaciro cyangwa ibidandazwa bikaduga yuko bwa buryo bw'umuguzi butera nabwo butituka ugasanga ku munsi abantu batera basubira inyuma aho gusubira baje imbere mu bisanzwe nibyo nk'umwe guteye imbere baza bararaba ingene ibice biza birahindagurika ngo dusanga baca babishyira ku gashanje cyane nk'uko bakozi ba leta cyane nk'abandi mu byerekeye ingene bashobora kuruhuka uburyo bakagerageza kuza barabijyanisha no kumva ibiciro biza birahindagurika ngo hano iwacu turacyari kure turabishyikira yamara hari ikintu gito y'inoroshima yego nibyo ubundi twaba twabivuze na twebwe niko tubibona ngaca mbere ndababwira yuko nko mu mwaka w'2013 nanababwiye bimwe twabwira na kampanye kontra vise ubuzima buzimbye nibyo ubundi twarabishyikirije rwose yuko usanga hari amatagisi menshi na cyane cyane batangisha ku banyagihugu ku buryo hagiyeho n'itegeko mbere itegeko rirya riraba amakori yo ku mushahara w'abakozi ibyo baragerageje ntibabishyize ku urugero twifuza mugabo baragerageje baragabanya urugero rutozwa kw'amakori ni ukuvuga barava nko ku mafaranga 40,000 ku kwezi niko itegeko rya kera ryari rimeze baja ku mafaranga ashika 150,000 ibyo byaragize ingaruka nziza ntoyi kuko hari ikori utanga rigabanutse nubwo yuko ku gashahara haca haba ikintu gigiye ku mugabo nk'uko nababwiye ari wacu n'ukuri ihindagurika ry'ibiciro ku isoko cyangwa ukuntu ifaranga rizajya rica agaciro niko baza baragerageza nabo kugira ngo uburyo bw'ubunyagihugu nabwo buse butera bwiyongera kugira ngo ukuntu yahora agura uno munsi n'ihindagurika rike abandanye agura washobora kugura ibiciro bitatu ku munsi n'ibyo ibiciro bihindu ushobora kugura bya biro bitatu ibyo honye mbona ntibirashye kandi iwacu mugabo nibaza yuko ariyo dutera tuja twebwe twaba turiko turatera kango hanyuma rero abwirwa gushaka gufata ingingo mu byerekezo by'ubutungo kugira ngo nabo nababwiye yuko turi mu batuma izo butore yuko intambwe
ngo twebwe ntitwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakora n'izuba ryaka imbyino bagatera bitabira
dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena iya kambere karizanye mwishwange na nyina atitwaje ikibando hagarara
nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika
ninde yabahaye urusha mwebwe n'iryangoro ntayo dukeneye kubona kuri uno mutumba wacu
urazi ko nyogukuri hando ryame
nanjye ndaguhanyura umusaya
twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye
none ko n'umugabo shirako
nawe shirako ko wumvira umugabo
umukuru w'umugambwe wanyu yarabasutsesha
hehehe namwe barabasutse ni ugukenyazi kaguma ubiginyo kurindi bikwave kurindi bikibano kukindi murabona
yamara ntimumarane mupfa imigambwe
nibo babitanguye
imebwe
ngo umugambwe wacu ntihagire igikorwa na kimwe cya politiki ukora ariko babirwa batigika
none ko mbona mwese mwafoye amahiri niwo muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere ni ukuri iyo nyifato y'abanyepolitiki irakwiye guhinduka woye kujyanisha urwaruka rwabo bapfa imigambwe ngo ikinyo kurindi abo bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane muri politiki ntihajemo amahiri nimuhangane mu byiyumviro
Kona kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington muri kumwe nange Edi Rwema kuri uyu munsi turavuga ku mezi atandatu ashize mu gihugu cy'u Burundi hatangiye ibibazo bya politike zimwe mu ngaruka zimaze kwigaragaza nizamuka rikabije ry'ibiciro ku bintu bitandukanye bifitiye akamaro umunyagihugu. Umutumirwa wacu muri studio ni Pierre Nduwayo, akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rirengera kandi rikavugira abaguzi bita Abuko. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jacques Mbangura. Jacques, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo cyanyu?